kambi y'Inyankanda yarugwamo impunzi zigera hafi 111 kuva mu mwaka wa 2018. Umukuru w'ikambi avuga ko zigizwe n'abakongomani ari nabo benshi, abanyarwanda hamwe n'umunyasudani umwe. Impunzi zavuganye n'isoko ryacu zivuga ko zigeramiwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Uyu numwe muri izo
twe tubayeho nyine gucya nyine bigoye nyine bwo mu nkambi. Nuko niko tubayeho, ubu two turapokera kiro kimwe cy'amanjegeri, tugapokera ibiro bitatu z'ibigori. Ubu indwi zibiri ziraheze, ubu turabirangije. Ubu tugiye kwinjira nyine mu nzara gusa, n'inzara gusa niyo tutwinjiyemo. Ibaba biduha inkoni z'ukwezi, ariko ndabimaze indwi zibiri biraheze.
Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, ishyirahamwe ritanga ibifungurwa PAMU mu Burundi mu kiganiro ryahaye abamenyeshamakuru ryavuze ko rifise ubukene bw'amafaranga angana n'imiliyoni indwi zirenga z'amadolari y'Abanyamerika kugira rishobore kugaburira impunzi ziharugwa ku 556 mu kiringo c'amezi atandatu. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane, impunzi zironswa imfashanyo y'ibifungurwa ingana n'ibiro 5 n'amagarama 4 ku muryango umwe, mu gihe zahora zironswa ibiro 10 n'amagarama 8. Urongoye ikambi y'impunzi y'Inyankanda Espoir Batatroka Yunusi avuga ko impunzi zitorohewe na gato muri kino gihe. Ubu rero kubona duhabwa ibingana uko mu kiringo cy'ukwezi kandi bimara iminsi itarenga hagati ya 10 na 13, ni ukuvuga ko iminsi 13 cyangwa 17 ibisigaye kugira ngo ukwezi guhere ari ingorane zikomeye cyane ku mpunzi. Zimwe mu mpunzi zavuganye n'isoko ryacu zisaba ko zoshigikirwa mu bikorwa by'imyuga bizizanira amafaranga.
Urumva tubonye nk'umutahe twodanduza cyane kuri kino gihugu cyiza cy'amahoro, kubera nk'uko tibo guhagarika, kubera nk'uko nyine ni mu gihe turimo. Kino gihe udashakiye abana washakira ibintu nyine, hari igihe abana indwara nyinshi hano zobafata kubera inzara.
Bo twigisha umwuga kuko nta muntu yaba adafite umwuga wo gukora icyo akora, ntiwokwirirwa wicaye ngo uraronka ibigutunga. Kwiga umwuga nicyo gikenewe, umwuga wo kudandaza no gushona,
wo korora nyine ugasanga nyine barefuje nyine ugasanga natwe dutejeje imbere. Kubu nyine ntanjye dufite, ubu nyine ntanjye kabisa abana ko baraduhererana n'inzara, bira nyine ngo natwe tubonye nko kuba zituhaye nyine ucuyigurisha ukaguramo ibyo kujya by'abana.
Uwiserukira hashtag Brigitte Mikanga Ono mu ijambo yashikirije ku munsi mukuru wahariwe impunzi ku isi weruka guhimbazwa, yavuze ko bagiye gushyira ingufu mu gushyigikira impunzi mu bikorwa zokora kugira ngo zibesheho. Agira ati: tuzobandanya dukorana na leta hamwe n'ibanki y'isi yose muri iyo ntumbero kugira ngo dushyigikire ibikorwa mushobora gukora bibinjiriza amafaranga, gutyo bibafashe kunganira imfashanyo musanzwe muronka yagabanutse, kuko intumbero nyamukuru ari ukugira ngo impunzi zishobore kwifunga zonyine. Impunzi zakiriye neza iri jambo ry'ubuserukira HCR mu Burundi, ariko babona ko yobona ko zifite inzitizi mu bijanye n'ingene zitwawe na cyane cyane ku bijanye n'uruhusha zimara hanze y'ikambi. Uyu ni umwe mu mpunzi asaba ko amasaha yokongerezwa.
Umwuga nawo uwize ngaha mu nkambi urazi abarefije ni amahera bafise, icyo novuga wize umwuga bisaba ko wamaze kuwiga ukagenda kuwukorera mu mihana, ariko nta burenganzira dufise bwo kuva mu ngambi tugende mu mihana tugire ibyo dushaka byose, kuko batanga iyo biede sorti bayiguhaye n'iminsi 3 iminsi 7 bikasha biherera ngaho. Icyo tusaba batwigishije imyuga hama bakatuwe uburenganzira bwo kugenda mu gihugu cyose tugende turiko turarondera ubuzima nk'uko abarundi nabo baburondera, cyo bakintu cyiza.
Uretse ubukene bw'ibifungurwa buri mu ikambi y'impunzi y'Inyankanda, hari n'ubundi bukene bujanye n'ibyo kiremwa muntu akenera kugira ngo abeho neza. Aha twavuga nk'amazi meza, amavuriro abegereye, hamwe n'amashuri afise amasomero akwiye. Ubuserukira ishami ryawe ni gitaha impunzi ku isi HCR mu Burundi avuga ko ibyo biri mu bikorwa bategekanya gukorera impunzi ziri mu makambi nka yose ari mu gihugu kwa atanu aharugwamwo impunzi ziri hagati y'ibihumbi 180 na 190.